igihe yitaba Imana ari mu Bufaransa akamujyana kumufuba muri Mali, leta y'u Burundi ikanka yuko ngo atotahane u Burundi. Naravuze yuko ari akambaro k'ibara, kubera ko biba byerekana ko abategetsi batarategera neza igituma baba bari ngaho, kuko uwabaye umukuru w'igihugu utari baraba ingene aba yaje, ingene aba yatwaye, abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritavye Imana, kuko nta wundi mukuru w'igihugu uretse Mwami Mwambutsa akiri hanze kubera imvo za politike n'imvo zabiwe, ariko abandi bose baratahanye mu gihugu c'iwabo. Ari kubera izo mvo rero yabwirizwa gutahana iwabo, kandi tuba byabaye kera, yamara ntacyo kiza n'ikiza aho kiziye hose, kazi bameye ko asubira mu gihugu c'iwe agahambanwa iteka nabiwe.
Amakuru adushikira ngaha ku ijwi ry'Amerika aravuga yuko igihe bakira ibisigarira vyiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hari umuryango we gusa atabaserukiye ubutegetsi bw'u Burundi bari bahari. Ivyo vyo mubivuga kwiki?
Baza bataza, iyo ni intambwe kubona bemeye ko atahanwa mu gihugu ciwe. Nakubariye ngene ubutegetsi bumeze ko bumeze. Ubutegetsi umuntu atabuciriye urubanza, urabona ko bubona ibintu ukundi bwo bubishaka, ariko umuntu ahakana ikizoba ejo, ariko ntushobora guhakana ikihari. Yarabaye mu kazi k'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu incuro zitatu, kubera izo mvo uko bigenda kose baretse kubimuha uyu munsi ejo azobironka.
Amwe mu maragi agarukwa ko cane yasizwe na nyakwigendera Buyoya harimwo ivyerekeye ivy'ubumwe bw'abarundi inyuma y'ino myaka yose ashengeye ivyo vy'ubumwe bw'abarundi, murabivuga kwikiga Frederic Bamvuga inyumvira nk'umwe mu bakoranye nawe.
Perezida Buyoya yaje mu gihe kitari cyoroshe, ahubwo inyuma y'ikumirana ry'abarundi na barabona yuko inyishu atari uko buyandanya abarundi bakumirana, arahamagara abarundi mu budasa bwabo baricara barimumvira baratanga inyishu zoshoboka. Jewe nkibaza nti yari politiki yabona ko yari kugira akamaro igihugu.
Iryo ragi hari ico rikiriko riratanga inyuma y'uko ashengeye inyuma y'ino myaka yose?
Uravye igihe arimo aratwara igihugu yabagura wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, novuga nti ibintu byagiye bihindagurika, na cyane cyane mu gihe yaza agiye ku deta perezidenti bantunganya, aho umugambi Frondebu wamwegereye ukamubwira uti amara iyo ngendo yo kutembagaza ubutegetsi mwene ugaca uze ugatwara, si byo? Kubera ko hari ibibazo abarundi bagifise kandi urabizi, inda dufashe twicarane turabe ingene twotora umuti ubereye. Ari muri iyo nzira rero twaciye dufata politike yo kwicarana, hanyuma tukemera ko hari ibiganiro hagati y'abanyamigambwe bose mu budasa bwabo, mu ntara zabo, mu bwoko bwabo. Hano baramara imyaka ibiri Arusha, barashaka ku masezerano ya Arusha, hanyuma yashyizwe mu ngiro kandi akayatwara igice cya mbere. Nibaza nti ibyo byose byagiye byerekana yuko yari nkurikizi nziza ya politiki yari yaratanguye yo kwiyumvira kw'inyishu ari ugushyira abarundi hamwe, hanyuma buhoro buhoro agenda ategera yuko intambwe zigenda zikurikirana gushikaho abarundi bemera batinda twicare tuyage, tugashikaho dushyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Naho uyu munsi abo ubutegetsi buhari butashimishijwe nayo kuko bwarondeye kuyakuraho, ariko urabona ko gukura amasezerano mu nzira siwo wari umuti, kuko n'ubu ayo masezerano aracakenewe. Rero nkavuga nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi ni ikibazo nkoramutima, kubera ko umuti wabuza gutegera ko sabahutu sabatutsi sabatwa sabanyabururi sabahehe twabwirizwa gutegera ko turi abarundi ubwa mbere na mbere, mbere yuko tuba abava mu bwoko buriya cyangwa buriya.
Frederic Bamvuga inyumvira, mwabaye itegera c'umuhisi Pierre Buyoya kuva mu 1998 gushika muri 2001. Tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze kuri kano kanya mwampaye kugira ngo nshobore gushikiriza ibyumviro kuri uwo muntu twakoranye, kandi tukagira ibitari bike kugira ngo n'ubundi uko kumvikana hagati y'abarundi biterwa imbere.